somebody. Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Hijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu tukumbya ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu tukumbira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu shobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru Wista tu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com muri neza nshuti mwese namwe akunze radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Monikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Je ni gisagara cha Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi tugiye kuvuga kukuntu amagara imuvyeyi ibungenze agira ingaruka ku magara y'ikibondo ibungenze ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho amagara y'abantu bivuga ko ibitigiri by'impfu z'abakenyezi bibungenze zikiri hejuru icegeranyo cyo mu mwaka wa 2022 cerekana ko abakenyezi bibungenze bari bibungenze amajana 8 bapfuye ku munsi bapfa ku munsi bahitanywe n'impfu zivuye ku kwibungenga no kwibaruka kubera amagara yabo atitaweho bimwe bikwiye ico cegeranyo cerekana kandi ko umufasoni umwe yibungenze yapfa uko iminota 2 iheze muri uwo mwaka wa 2022 kimwe mu bindi bintu biteye impungenge nuko ibice 95% by'abavyeyi bibungenze bahitanwa n'imbanyi canke bakitaba imana bariko baribaruka baba mu bihugu byo ku isi bikenye abahinga mu byerekeye amagara y'abantu cyane cyane abakurikiranya hafi amagara y'abavyeyi n'ibibondo byabo bavuga ko iyo umuvyeyi yitaweho neza kuva igihe ibungenze gushika ibaruke ibintu bigenda neza kanibaruka n'umwana ameze neza kandi afite amagara meza mu kiganiro muri sanga kijanye n'amagara y'abantu imunsi duhiriwe duhishije kuko turi kumwe muganga yanonosoye ijanye no kwitaho amagara y'abakenyezi n'ibibondo uyo nawe ni muganga Philbert Sendegeya icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi muri aho muganga Philbert Sendegeya
amahoro murakoze mugabo ashaka gusaka kandi gatoya n'ejo ni muganga Sendegeya Philbert aba icegera arongoye abaganga mu gihugu cyacu cy'u Burundi ipunsho nashaka kuwa kwanza mbeshe ego murakoze
murakoze kuba mwitabye ikiganiro muri sanga cy'umunsi mwakoze docteur
murakoze nam
reka rero tuje ku muzi w'ikiganiro nashaka ndabaze ukuntu ibintu byifashe mu Burundi mu bijanye n'amagara y'abafasoni bibungenze muri iki
Eko murakoze cyane kumva icyo kibazo cyo nza kukishura nk'userukira abaganga b'urwego rw'igihugu ukungere dusanzwe tubona ngaha mu Burundi amagara y'ibibondo n'ababyeyi kungira asanzwe yifashe nibamenyesha yuko aha mu Burundi amagara y'ababyeyi n'ibibondo ameze neza yifashe neza turaze ku biharuro bisanzwe bihari kuko n'ikivyemeza kuva mu 2005 hari itegeko ryashyizweho rivuza ababyeyi bibungenze n'abana batashikana imyaka 5 icyo rero cyatumye rero amagara ashobora kuba kumera neza agatera imbere kuko icyo gihe nk'uko mwatangwe mubivuga abavyeyi benshi barapfa bariko baribaruka abandi bagapfa mu gihe bafite izindi ndwara zisanzwe zifatanye n'uko basazwe ubungenze n'abana kenshi bashobora gupfa bakiri batarasamye mu myaka itanu ariko kuva mu 2005 byaratumye impfu z'ababyeyi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu zigabanuka ari nacyo gituma rero ngaha mu Burundi twebwe duhirwe duhishije ibiharuro byatwereka neza yuko kuva icyo gihe impfu zagabanutse zo ku babyeyi n'abo bana bari munsi y'imyaka itanu.
Muratubwiye ko impfu zagabanutse mu Burundi, murashaka kutubwira ikintu abaganga bakoze kugira ngo bagabanye ibitigiri byari bihari imbere?
Yego, icyo bakoze leta ikintu yakoze bambere yashyize iryo tegeko rivuga yuko umubyeyi wese yibungenze n'umwana ari munsi y'imyaka itanu yovurirwa kuri gusa. Ibyo rero biciye mu kushinyagaji w'amagara y'abantu no kwangiza roho nyanganda sida byaciye bijya mu ngira icyo gihe kibuheje gusohoka. Abaganga rero baciye nabo bafata nka nkama baritaho amagara y'ibibondo n'abo babyeyi ku buryo umubyeyi yashyitse bamuvura agataha amafaranga afise. Ho kenshi indwara zashyika ni uko wasanga babarihisha amafaranga usanga umubyeyi yakurikiranye ikibondo kiwe yibungenze agaca aguma muhira ugakora icyo gitegeko rimaze gusohoka umubyeyi uba aritabira cyane kwa muganga. Ikindi kintu cyakozwe ni uko leta yagwijije amavuriro, ayo mavuriro acatuma rero acacamo n'abaganga yegera abenegihugu kugira ba babyeyi na vya bibondo bishobora kwivuriza hafi hama bakaheza bakagabanya izo mfu zari zihari. Icyo leta yashoboye gukora icyihije ubushikiranganji w'amagara y'abantu kwangiza roho nyanganda sida. Ikindi leta yakoze ni uko abaganga bagumye baronka ihugurwa, bagumye babigisha bakabigisha ibijyanye n'amagara y'ababyeyi bungetse n'ibibondo bakagira amaforomasiyo aha mu Burundi abandi bakaja hanze bagataha ari nacyo gituma hariho umugwi w'abajinekoloji aribo basanga aribo bitabira uwo mugambi abapediatri bakavura abo bana igo bahita bagafashanya n'abaganga basanzwe bari ngaho. Icyo kintu cyose cyaratumye rero abantuzeya amagara y'ababyeyi n'ibibondo ashobora kumera neza kandi agatera imbere.
Muri rusange mu gihugu hagati byifashe gute? Turazi ko amavuriro atari menshi, abaganga cyane cyane banonose ibyerekeye abapfasoni bibungenze atari benshi. Mu gihugu hagati byifashe gute?
Mu gihugu hagati n'ikindi abaganga bariyo, hari abaganga abageneraliste barakora kandi uko abenegihugu babona rese barashima ukungere bafata abaganga bariho ntibarakwira hose babinonose cyane. Mugabo leta yaragize umugambi wo kwigisha abaganga b'abageneralise abigisha uko bashobora gufasha abo babyeyi n'ibibondo ari nacyo gituma navuze ko hariko haraba ihugurwa y'abaganga b'abageneralise mu marejo hagati mu gihugu bakwigisha ko bashobora gufata abo babyeyi n'ibibondo. Ibyo rero biratuma rero bigabanya izo mfu. Ego abaspecialiste si benshi mu izo ntara, mugabo icyo leta ikora yaciye yigisha abo baganga basanzwe bakora mu bitaro bya ruguru. Nanabivuze neza, ubu hari undi mugambi waje wo guhera mu 2025 harubatswe amavuriro amwe bita amarezo pito komino. Izo na zone zaratuye kandi zishika mu kubenegihugu ku buryo umubyeyi ashobora kwakirwa hafi atarashika ahantu kure ku buryo ashobora kumufasha atakibazo.
Mbe ababyeyi bibungenze cyane cyane nk'abatagiye mu ishuri bamenya gute kwageze kuja kwa muganga mu bice bitandukanye by'ayo mezi 9 baba bibungenze?
Ego ababyeyi batacye mu ishuri barigishwa kuri icyo no kwita piramide sanitaire. Ubwa mbere duhereye hasi ajya mu bene gihugu hariho abantu twita abaremesha kiyago, habwa barimesha kiyago hachaza isa ivuriro ritwa ryo save dosane hama hospital do district hospital communal hama hospital do district kuduga abarimesha kiyago rero nabo barigishijwe barigishwa kongene bakurikira ababyeyi bibungenze no kuvuga rero abarimesha kiyago bica bitwa kimboneza zo kumutuma bizi karatwa kwikirana wa mukenyezi agashobora kukurikirana za kupimisha agapimisha niyo yibarutse bakamuhimiriza kuza gucancisha umwana niko kazi bajeje kandi no two turaba mu iminsi n'imyaka tugezemo ubo bakenyezi benshi barize barasaba benshi ntibize amashuri maremare mugabo urabye mu benegihugu uko uwo munsi tubabona yuko benshi bize bagarukiye mu wa gatandatu mu w'icenda byumvikane yuko iyo umukenyezi yibungenze araronka impanuro zikwiriye aheza aronkera kwa muganga aheza aronkera muri kominote ari hamwe mu benegihugu babarimeshakaga bafasha ku buryo rero ubu atakibazo tugifise niyo hashitse hakaboneka nk'ikimenyetso kishobora kije impande y'imbanyi kenshi baca banyarukana kwa muganga kandi nawe akihuta meshakiyago ahita akabafasha akanyarukira kwa muganga.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika nkuko twabibabwiye mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 duherutse no kuronka iyindi FM izohora ishobora kumvikana mu bice bya Uganda mu Rwanda eka no mu bice byo mu Burundi. Iyo FM nayo ikaba ari 93.3. Eka duhe jambo mukunzi w'iradiyo ijwi rya Amerika Law Abiding Citizen muraho murakomeye
muraho neza Frederic nkundikije
ni vyiza cane rwose muhereye kandi mutwibusaho muri
yego di Kigali mu Rwanda amazina yanjye nyirizina ni Marcel ndi Kigali
yego
ndashaka kubaza umutumirwa ikibazo kijyanye no ku badamu b'ibigenzi ngo bagomba kwitabwaho kugira ngo ibibondo biri mu nda bikomeze kugira amagara mazima ndetse n'abakenyezi nabo bakomeze kugira amagara mazima. Rimwe na rimwe usanga hari ibitegetswe n'abaganga ko mu gihe agize ikibazo agomba kwirukira kwa muganga, ariko se ku mudamu cyangwa ku mukenyezi w'ibigenzi aba atwaye abantu babiri muri umwe nayahe mafunguro y'ibanze yakabaye afungura buri munsi. Noneho n'umubiri w'umuntu ukenera gukora siporo, anatubwire siporo nibura z'abadamu bibungenge kugira ngo babe bakora siporo bamererwe neza, ariko kandi badahungabanyije cya kibondo kiri mu nda ya nyina. Nibyo bagombere nari mfite.
Murakoze Dr. Philbert Sendegeya.
Ego murakoze icyo kibazo aravuze kujyanye ibyo kunyura kurikiranwa. Iyo umukenyezi yibungenze kenshi iyo amaze kuba ariko yibungenze icya mbere aja kwa muganga ari ku ivuriro ritoya bakaheza bakamenya ko yibungenze, hariho baramubwira yuko ko iyo mbanyi yiwe yoyikurikirana isi akaceza araza aja kwa muganga bakamuha, hari ibyo bamuha bijyanye bivanye uko amagara yiwe asanzwe ameze bakamuha ukamacha cyane impanuro yabakirije n'ifungurwa. Umukenyezi w'ibungenzi kenshi bamusaba ko ashobora gufungura indya ifungurwa zirimo mu ibuze ya iki byose no kuvuga harimo sanganyangaburo, harimo ndemamubiri, ntanganguvu, ku buryo ashobora gufungura ifungurwa ishobora kumugira neza kuko murazi yuko umukenyezi w'ibungenzi kenshi usanga ari umuntu w'amagara make, nicyo gituma musaba gufungura ifungurwa ishobora kumufasha mu buzima bwiwe. Yavuze ko ijyanye yuko ashobora kugira siporo kugira bimufashe, nibyo icyo kenshi bikunda gushika bivanye kuko umuntu wese yibungenze ntibagira amagaramu. Umuganga bari karamukurikirana ashobora kumuhana ati bivanye n'icyo ashobora kubikora, kubera yuko ntitwovuga ati bose bagire siporo mu gihe ucusanga hariho bamwe bivanye no kugira umuganga reka mukijyana bati amagara yiwe gati n'ikintu ngo kireka cyo kugikora umuganga we kamukuye cyane cyane waza kumenya ati amagara y'umubyeyi nakurikirana kuno kureba ari nacyo bituma rero icyo gihe impanuro azironkera ku muganga akaramukirana amukurikirana iminsi yose kuzoshika igaruke.
Dr. Sini senda sendegeya nkuko umunywa wanyu radio ijwi rya America Law Abiding Citizen abivuze akamaro ka siporo n'akamaro gakomeye cyane rwose cyane cyane mu bihugu bimaze gutera imbere aba fason kenshi na kenshi bibungenze usanga abakora siporo icyo ki uwo muco nturingira cyane rwose mu bihugu byacu mu Burundi ikintu cyo korwa kugira ngo bijijuke siporo n'ikihe kuko byamaze kugaragara ko akamaro kawo kugira siporo igihe umuntu yibungenze gakomeye cyane rwose.
Ni byiza kuko siporo ni nziza kubera yuko iranafasha niyo kari ba ku mukenyezi bigatuma bitamugora cyane mugabo na bisiguye neza nkuko naheje kubivuga mu bihugu byacu na sesha hano mu Burundi ni bintu bitaratera imbere cyane bwa mu bindi bihugu aho hamwe hamwe twashoboye guca twarabonye yuko siporo bayigira ku mukenyezi abakenyezi bibungenze ko bashobora kuzigira mugabo hano ngaha mu Burundi niyumvira ko mu minsi zanazo bitangura mugabo sinzi ko ari imico yotuma bitaratangura mugabo n'ikintu twabonye ahamwe hamwe twabonye ko bifasha ari nacyo gituma rero ngaha mu Burundi kubera bitaratangura kuza biraza mugabo bitatangura abantu ku bakenyezi n'ibindi bitatangura kuza barabikoresha cyane nkiyumva ko mu minsi za abahinga beza bazaba barafasha abo bakenyezi kugira barahe kuko ababizi kandi ababibonye ari yuko ari ikintu gifasha cyane iyo umukenyezi agiye kwibaruka nacyo cyane ubwo yibaruka neza atazizo gukorwa twabonye ko bishobora kumufasha cyane akibaruka atakibaza.
Muri kamara bandari kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika ya kiganiro muri sanga turi kumwe na Maso y'Inyana Nestor muraho
amahoro menshi amakuru
amahoro neza muri hehe
turi mu Cibitoke cha Rugombo i Burundi.
Ni nziza cyane rwose iradiyo y'ijwi rya Amerika murayumva neza
cyane rwose.
Yego mwe bamaze gutabwa kumva FM murongo 93 n'ibice bitatu.
Yego
ni nziza cyane rwose. Murafite ikibazo murafite ikimbiro cyo tuvuga ku magara mu kenyezi ibungenze n'ikibondo cyo
ndo mu bisanzwe nkuko muri ko murabivuga cyangwa se twabisomye ku umudami yibungenze na cyane cyane ntahure n'ibibazo abyara neza kandi n'umwana abyaye bigenda neza bo nkuko tubibona rero kenshi mu bihugu bitandukanye cyangwa se muri kino gihugu cyacu bisaba ko habaho inyigisho zimbitse kugira ngo umukenyezi yibungenze ashobore kuba yobaho azi ko amagara yiwe agira afite ikimazi kinini ku mwana aba yibungenze. Rero amagara y'umubyeyi iyo atameze neza n'ay'umwana nayo ntamera neza. Rero na cyane cyane ko tuzi ko ubwiza buca mu kanwa n'amagara nayo nyene aca mu kanwa. Bisanzwe umubyeyi yarakwiye kumenya indya akwiye kurya na cyane cyane ko tuzizi ziri mu migwi hari isanganyangaburo intangangugu na ndemamubiri hama ikasabwa ko umubyeyi yanaronka n'ivyamwa kugira ngo bishobore kumufasha neza cyane. Ama mu bisanzwe reka ndabashimire ku kajya mu ntije ngira ngo ninaronka irindi jambo ndaza kugira icyo nishuye. Murakoze amenyesha amakuru.
Urakoze cyane Nestor Maso y'Inyana muvuga nk'abantu banonosoye ibyerekeye ifungurwa z'abafasoni. Ni byiza cyane rwose nimwaronka ikindi kibazo ntimutinye guhamagara turi ngaha gushika iyindi minota 40 gutyo.
Murakoze cyane.
Murakoze Dr. Philbert Sendega tugarutse ku kibazo cya Maso y'Inyana Nestor ashimikiye cyane kunyigisho zikomeye zohabwa abavyeyi eka n'imiryango yabo izo nyigisho ziri ku rugero ruhe muravyo mu Burundi mwihurije n'ukuntu ibitigiri vya fasoni bahitanwa n'ingwara y'ubungeze canke bariko baravyara bigabanuka
eko yagizeho yashimangiye arongera aravuga n'ese cyane ifungwa mu kinyizi bungenzo yofungura ni byiza cyane yagize icyaterera ati rero ngahatwe wacu mu Burundi imeze gute nababwiye yuko hamwe mu bene gihugu wacu harimo babaremesha kiyago hariho inyigisho nabo bagenda bararonka bigisha n'abakenyezi bungenze nasha cyane barabigishije kujyanye n'uturima tw'igikoni utwo turima tw'igikoni rero twaratumye abantu mu kinyezi bungenze bamwigisha ati uhatse rutundo ushobora kumufasha mu gihe yibungenze ari nacyo gituma rero ibyo ubu mu Burundi byarateye imbere cyane umukenyezi iyo yibungenze baramuha impanuro kwa muganga uko umwe ashobora kuyifata ibyo ashobora gufungura na hamwe baba baremesha kiyago no kandi bakamwigishwa ashobora kuyifata ibyo ashobora gufungura niyo habonetse ikimenyetso kitamenyerewe ko umukenyezi yibungenze bakamusaba ko acenyarukira kwa muganga ni nacyo gituma rero twebwe turazwe impfu ubwa mbere zari nyinshi mugabo zaragabanutse kandi turabona yuko ababene igihugu bacu abakenyezi bagerageza impanuro bahabwa n'abaganga bazikurikiza cyane ari nacyo gituma rero ibiharuro zishobora kuvuga ati mbi ibiharuro bishika bagapfa bangana gute no bavuga ko ari bike kuko turabye uko aho tubaye aho tugendera n'abo tuvugana barabona yuko kuva iyo nyirigiye mu ngiro n'inyigisho ziguma zitangwa y'abakora bakinzi bibungenze yaba no ku baganga basanzwe bakurikirana abo babyeyi n'ibyo bibondo tubona ko siko babyishimira kandi bigatuma tubona yuko ubu amagara agenda yumvikana ku munsi ku munsi
turi kumwe na Habwimana François muraho François
muraho neza bwana munyamakuru Frederic
turaho turakomeye namwe mumeze neza
narwe turaho nitwavuga Imana François uko mumaze kubivuga
yego
ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo akagari ka Musazi
ni vyiza cyane gose
nakoze cyane yego mwakoze cyane kuri uwo mutumirwa mwatuzaniye muganga Daniel kuva mu gihugu cy'u Burundi muganga namwe tubahaye ikaze mwakoze cyane
murakoze namwe
yego none ikibazo cyaje nyakuba muganga mu bihugu bikennye cyane cyane bino byo muri Afrika ukunda gusanga hari mwimfu nyinshi cyane z'abadamu bapfa babyara ukabona ko ari ikibazo gikomeye cyane ese ndi wasanga ari uko ibi bihugu usanga bikunda kudafata amafaranga ngo bikore investment bishoremo imari mu bijyanye n'ibitaro kugira ngo abadamu batazahura n'icyo kibazo nge niko mwese ko mubibona ikindi kibazo nge nibaza mbona impamvu aba badamu bapfa babyara muri ibi bihugu byacu ari ibibazo bijyanye n'intambara ugasanga igihugu gifite intambara igihugu nta mutekano gifite noneho abadamu yajya nko gushaka kubyara akabura habyarira iyo ni ingaruka ya kabiri none ikindi kibazo nashaka kubaza muganga ese iyo umudamu yibungenze hari ukuntu agira irari akararikira nk'ikintu ashaka kurya ntakibone muganga biri kuriya kubura icyarya icyo ikukura kurarikira ikintu yashakaga ntabwo bya iri ngaruka ku mwana twite mu nda muganga rwose mumfashe icyo kibazo cyaje mu kinsubize nimba bishoboka
eh murakoze kubaza byiza havuga Imana François le docteur Philbert Sendegger abice hirya no hino
ego murakoze Frederic kwa mwambaye umwanya kuvugira kuri radio y'Ijwi rya Amerika
wakoze gutira kama
murakoze cyane yavuze yuko ibijyanye n'impfu usanga ihugu bitaratembeye cyane yuko badashyiramo uburyo bwinshi ku buryo bituma umukenyezi wungeze cyangwa ashobora gushika ku bitaro ntaronke imyaka ifungira ashobora kumufasha cyane bitari n'uko uburyo bari buke cyangwa akavuga n'iby'intambara
jewe ndiko ndavuga igihugu cyo Burundi mufite mbonesha amaso n'ingira y'ibyo mbona nuko gushika kwizi saha leta irashya amafaranga menshi nta Burundi wacu irashyiramo amafaranga menshi ari nacyo gituma na nayivuze yuko mu mugambi w'igihugu bashoboye no kumanura kuburyo le médecin le docteur bashika mu mitumba mu makomine kugira bafashe abo akinyuze ibibungenzi. Iyo ni politike nziza ni hahandi kugira turabe barabe wa mukenyezi ntagire urugendo runini iya kugira ashike kwa muganga bitamugoye. Ibyo rero byaratumye n'izo mpfu zigabanuka eko zirashobora gushika mugabo tubavye politiki y'igihugu amafaranga arajamwo bakaheza bakafasha ibyo leta igaheza igakora inguvu ahubwo ikiba gisigaye ni byahimiriza rya misi yose ku buryo umukenyezi wese yibungenza abonye ikimenyetso bitameze neza yuko nyarucira kwa muganga bitamugoye. Yavuze nini
tukivuga kuri icyo kibazo docteur tukivuga kuri icyo kibazo cy'uburyo nka leta amaleta wakoresha kugira ngo yiteho cyane cyane amagara abantu nashaka mutubwire muri rusange niba ibiciro by'imiti byaduze ahantu hose ku isi byoba bigira ingaruka ku bafasoni batinya cyangwa bataronka uburyo bwo kujya kwivuza.
Oya twebwe ko ego urabona ko imiti igumi duga mugabo mu gihugu cyacu nta birashika kuko naho tuvanze sanze ndi mu bitaro sanze nkora nibyo misi yose niho namahorera umukenyezi aje nta muti abura aratigwa neza agataha muhira ata kibazo nta beyanduwe byango mafakiti bamuhaye ngo arihe araheza akavugwa neza ata kibazo gihari ari nacyo gituma muwo mwanya iyo leta yatanze intumbero nta kibazo gihari muwo mwanya ko nta muti wabura mu bitaro byumvika ko ashobora kuronka kuvugwa neza agakurikiranwa neza uzoshika ibaruka kandi agataha.
Tugarutse ku bibazo bya Havugimana François yavuze ikibazo cy'intambara eka aravuga n'ikibazo cy'abo ababyeyi baba bifuza kurya ibifungurwa kanaka ariko ntibabironke.
Nicyo bitashoboye za mu Kirundi gutwara ibiva hariho umukenyezi usanga avuga ati jewe ndashobora kuvuga ati nshaka iki ejo ntakironke. Ego birashobora gushika ku buryo umukenyezi ibyo yifuza byose ntabironke bivanye n'ukungene mu rugo iwe asanzwe ameze. Ibyo birakunda gushika mugabo turaje ubu nta umuntu araronka ibikenewe mu buzima bwiwe kubera yavuze gufungura hari abantu ashobora gufungura ashobora gufungura biriya bihambaye cyane novuga nkaronzi avuga gufungura inyama agafungura iki byose amagi mugabo abona avuze yuko hariya mu gihugu cya hariya hasi mu gihugu barigishijwe ku buryo gufungura neza si ukurya biriya byo hejuru umuntu afungura birya bintu usanzwe turonka iminsi yose izo mboga ibyo bijumbu ayo mateke umuceri barawirira ibyo byuma byibirira ibitoki biriho ibyamwa biriho imboga ziriho ibyo byo kenshi babigisha ibyo gutwara izakora ntabironke ibyo kenshi imiryango muri abimesi bitangana uburyo inganya uburyo mugabo muri wese kubera za mpanuro baguma bahabwa kwa muganga namwe babaremesha ngo babigisha ni ukuvuga umukenyezi baragerageza bagahita bakamufasha ari n'ubu usanga binagora hariho ibyo bita gufashanya ibyo bita solidarite barafashanya kubyo umukenyezi umwana ameze neza.
Uruhara rw'intambara naho mu kujya ku magara y'abafaso n'ibibungenzi
uruhara rw'intambara uragora urumva y'intambara imaze kubaje birumvikana hari abakenyezi n'icyo gihe badashobora gushikira wa muganga bari bakeneye ibyo biriho iyo bibaye nabyo urumva biba bingorane mugabo je ko umwanya siho turavuga ngo iwacu mu Burundi nta ntambara ihari ni ukuvuga umukenyezi wese wo ngaha mu Burundi iwacu arashikira wa muganga yifuza kandi aronka byose ibyo ategetswe kuronka uko itegeko rimurekurira.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Nduwimana Innocent muri aho
yuko turi ngaha
muramajahega Nduwimana Innocent
turi ngaha mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura.
Ni byiza cyane rwose muratwumva ku iradiyo ku mirongo migufi neza ngaho
aya si bose babyumva umva nk'utafite nk'amatelefone manini manini umva si bose babyumva murakwiye kuraba bakasubizaho ya mirongo tukabumviriza ku maradiyo nk'uko byahora umva kibose banyaka kuko babyumva utafite nk'amatelefone manini manini
yego mentu abategetsi baza kumaradiyoheza barabe nyine iyo FM yogaruka reka rero mudube ku ijambo ikibazo cy'imvuro turiko tuvuga ku magara y'umufasoni y'ubumwenze n'ikibondo cy'ibyo tuvuga ku ijambo ikibazo cy'imvuro
bucya ku makara y'umufasoni y'ubumwenze arakwiye iyo atwaye inda akwiye kwitwararika kurya nk'ibyamwa cyane cyane akarya nk'imboga kugira amakara yiwe akume ameze neza naho hariho nkino mu Burundi hariho abadafata ingaburo zikwiye cyane cyane baguma ku ngemwe kusanga amakara yiwe ntameze neza na cyane cyane nkabasaba nk'iyo bagiye kwa muganga bakaza barakurikiza impanuro bongera babigisha babarera nicyo bategerezwa gufata cyane cyane numvise uwo mutumire yari afite yuko ngo nta ntambara ihari ngo umubyeyi ngo yagenda kwa muganga batangwane kume baragenda mugabo ntibabanyarukiriza nk'uko bene babyifuza cyane ngo babahe nk'impanuro ingene iyo bafise nk'imbanyi bo kwitwara hariho abafise imbanyi kusisanga babandanya banywa itabi kusisanga babandanya banywa nk'ibintu biboreza kusisanga bariko babafata nk'amadroge nk'ibyo rero nk'umubyeyi yibongeze icyo cyose ntabakwiye kubifata baba bakwiye kuba nk'impanuro nko kwa muganga hose bakaba nk'impanuro bakabwira ati kirazira gufata ibi biboreza cyangwa ibimeze uko niho ubuzima bw'umubyeyi bugenda neza kandi bakaza iyo babicuye bakabanywa hariho nk'ababyeyi usanga apfa nk'ahantu kure akagenda nko kwa muganga usanga kubera ubwinshi cyangwa kubera batamwitayeho asubiyeyo nk'ibyo rero bakwiye nawe bakaza barabikosora bakabona yuko umubyeyi yiwungenze ategerezwa kwitwarwaho akamererwa amagara meza kugira n'umwana azobyara azagere amagara meza
murakoze Nduwimana Innocent ku mpanuro nziza reka Dr. ni byiza cyane rwose reka Dr. Sendega agire icyo avuze cyane cyane ku bafasoni boba babandanya kunywa itabi reka kunywa inzoga nyinshi igihe bibungenze ingaruka mbi Dr. Sendega
murakoze cyane hari ikibazo yashyikizaga yuko koko ngwaje batakirwa neza nuvuga yuko kutakirwa neza ko atari byo kuko turavye mu mavuriro menshi uno munsi amavuriro menshi dusatse kutakirwa neza kuko turabizi neza uno munsi umwe arashobora kugira ati ngo ntiyakiriwe neza mugabo cyonzi cyocyo icyo tuzi ko icyo twemera n'ubushyangaji bwacu nuko bukurikirana abo babyeyi bibungenze iyo mwavuze muti ababyeyi babandanya bibungenza n'itabi banyiyayira mutwe bakanywa n'inzoga inzoga si nziza ujye umukenyezi iyo yibungenze yatetwa guhinda ibyo byose uko nizo mpanuro no kwa muganga bamuha izo n'abaremesha ikiyago bamuhereza kuko ibyo biyayira mutwe ariko arabinywa umwana yibungenze irati nawe bikamufata ari nacyo gituma twama duhimiriza iyo umukenyezi yibungenze yuko cyo diririzwa kunywa inzoga kunywa itabi kunywa ibyo yaba mutwe ko bihindukira bigafata wa mwana ari mu nda ko umwana iyo ari mu nda ni umuntu rukwita aba atararemarema ari fragile bituma rero bijya umukenyezi afata bica bihindukira bikamufata n'ugasanga aragize nk'ubumuganga karoriro iyo yibarutse ari nacyo gituma sindetse n'ibyo n'amadroyi gusa burya umukenyezi yibungenze nta napfa n'imiti afashe urabona hari abakenyezi ati ndababara agacapfa umuti afashe kenshi umukenyezi yibungenze tumuhanura abaganga baramuhanura yuko igihe cyose agwaye yuko shikira umuganga akari wamwereka umuti ubereye udashobora konona amagara yiwe n'amagara y'ikibondo yibungenze nico cyo byose pharmacy bitanga uko imiti yose iyo umukenyezi yongera sinapfa umuta ariye atizo gije twaza muganga akugira arabe yuko umuti utazonona amagara ikibondo yibungenze iyo yose ni mano yatwa bameko baratanga kugira amagara yiwe amere neza n'ikibondo asanzwe ibundi
tibibutse nshuti mwese ko muri kumwe babandanye kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Havugimana François. Muraho François, munatumva? Turi kumwe ni reka duhe ijambo ambassadeur Don Joel. Muraho Don Joel.
Ego turaho, turashima.
Ni vyiza cane gose muherereega ambassadeur Don Joel.
Nerereye ikolweji mu ntara ya Lualaba muri Repubulika Iharanira ya Demokarasi.
Muratumva neza aho muri Congo?
Turaho nyine, turaho, turashima Imana. Nuko gusa hari umutekano muke umaze kuba mwinshi. Mm-hmm. Ariko turaho.
Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite cyimviro, turiko tuvuga ku magara y'abavyeyi bibungenze hamwe n'ibibondo vyabo, tuga ku ijambo ikibazo cyimviro.
Ego, ikibazo nari mfite shaka kubaza umutumire. Alo,
tuga ku ijambo, turakumva.
Ndabumva cyane, ndabumva.
Ego, nashaka kubaza ngo ni izihe nama mwagira abantu abantu wenda batuye nko mu bice abantu bari mu buzima ububi, abantu bashoboye, hahandi usanga kubona ibyo kurya ni ikibazo, kubona n'ubushobozi bwo kujya kwivuza, bwo kwegera muganga ni ikibazo, kubona ahantu ho kurara ni ikibazo, noneho kubera ko ibyo bintu bisha kwizima bwabo ku magara yabo n'ay'abana bari mu nda, abo bantu mwabafasha iki cyangwa se ni izihe nama mwabagira kugenda leta ibikoraho? Leta nta kintu ibikoraho, nta n'imishinga wenda yo gufasha abantu, abo bantu mwabagira izihe nama? Murakoze.
Murakoze ambassadeur Hadona Joel. Docteur Sendege,
yego, murakoze cyane. Abo inama twigira abo bantu ni uko iyo bari ahantu hari kure atacu baronka icyo bafungura, bafise ubuzima bubi, biragoye yuko n'icyo gihe na kwa kuvugwa kw'abavyeyi bica bigorana. Nuko muri icyo gihe cyo twofasha cyangwa twotanya impanuro nuko bivanye n'icyo gihe nubifata ku mice kubiri, ahantu hari umutekano muke ibyumba bica bigorana, yaba amagara y'abavyeyi n'ibibondo muke acahungabana, yaba n'ay'abandi acahungabana. Kitakiba ari ikibazo rero kigoye n'icyo gihe ucuye uvuga ati nigende gute. Icyo twose umuntu usaba ni uko aho hantu byatubiye intambara yohagarara kugira abantu bashobore gushikirwa. Ikindi navuga umucugira kabiri navuga miti mu gihe ahantu ari kure ari iki ni uko hobihimiriza ihimiriza yuko nawe nikifata mwizi myinshi imico yakunyenda ashobora kubaho kuko yashobora kuyitunga cyangwa ikindi ihimiriza rijanye n'uguhinduka kuko abantu barashobora kuba uri nk'ahantu ubaye mugabo kubera yuko imigenzo usanga ihari ugasanga ntibashoboye guhinduka. Rero umuntu ahinduka ahindura kubera asanzwe afungura ugasanzwe akora mu byo ashobora kwitunga kuko urabona isiguma ihinduka. Hariho nk'abantu bati twiwe tubayeho ngaha tuzodandaza nakabona ko ndatanga mugabo hakazusha igihe ibyo kudandaza rugahera bose ugasanga ntiariko baragenda gukora nko mu mirima kugira ashobore kwimbura. Ibyo rero ni ibintu usanga ari abantu bishobora gushika ikintu cyashije imbere ni uko haba ihimiriza n'ukungene uko uno munsi tubayeho siko tuzoha ejo, abantu bagahinduka mu ngendo, mu mvugo, n'ukungene basanzwe babayeho mu mico yabo.
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanye kumviza iradio y'ijwi rya Amerika. Ikiganiro ni muri sanga turi kumwe na John Long. Muraho John.
Muraho neza.
Turaho neza muri hehe? Ni byiza cyane rwose. Ikibazo cy'icyumviro. Sendegeya igize kibazo ariko reka mukanya tumuhamagare yari kwishura kibazo cyabajijwe na John Long mukanya turamubona urero turiko tuvuga cyane cyane abakifungura amaradio yabo turiko tuvuga cyane cyane ku mfu kazi kiri hejuru cyane rwose za bafasoni bitaba Imana bibungenze bari mu mezi icyenda yo kwibungenga reka n'igihe bariko baribarukwa ibibazo rero ni byinshi cyane rwose. Muganga Philbert Sendegeya yatubwiye ko cyane cyane mu Burundi abaganga bakora ibyo bashoboye byose ka imigambi ya leta kugira ngo abafasoni aho bari bashore kuronka ababitaho kuko byose bigaruka ku kuntu abo bafasoni baba bitaweho muri ico kiringo camezi icenda izo mfu kandi twavuze ko zitari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere gusa na mu bihugu biteye imbere izo mfu ziriho impanuro kenshi na kenshi zitangwa akaba uko abafasoni mubandanya baja kwa muganga bakabara abaganga nkuko impanuro z'abaganga zibivuga ari incuro nka zine canke zirenga mu gihe cyose bibungenze iyo rero ibyo bishitse byamaze kwigaragaza ko amagara y'umufasoni amera neza cyane cyane mu gihe yibungenze bigatuma kandi byara n'abana ameze neza bafise amagara meza muri bimwe byavuzwe harimo ko gufungura neza hari ikintu cyiza cyane rwose gufungura neza ku bafasoni ku ifungurwa mbumba mubiri ifungurwa bibagira akamaro bakajana kwa muganga kugira ngo ntihagire indwara zibafata muri icyo gihe kuko kenshi na kenshi usanga bafite amagara ameze neza ariko bagashobora kwandura indwara zitari nke iyo batazivuje igihambaye rero nk'uko twabivuze abaganga reka n'abategetsi mu bihugu bitandukanye baratera kamu bagahimiriza cyane cyane abafasoni kujya kwa muganga kenshi bishobotse hakaba kandi hakwiragizwa n'amavuriro cyane cyane mu bihugu reka mu bice byo mu gihugu hagati ari naho kenshi na kenshi usanga hari ingorane z'abaganga. Ivyo rero ni ibintu bisa n'ibiriko biratera imbere ariko nk'uko bivugwa intambwe iracari ndende kuko gushika ubu abafasoni bahitanwa n'indwara bibungenze bakiri benshi kandi ibyo bitigiri naho bigabanuka utwigoro turabandanya kugira ngo ibyo bitigiri bize bifutwe ntihagire n'umufasoni n'umwe azosubira kwitaba umuremyi kubera atashoboye kwitabwaho n'abaganga. Iyo n'imigambi ikomeye myiza cyane rwose. Ikindi cyavuzwe ni uko ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa ibikenye aribyo kenshi na kenshi usanga birangwamo impfu z'abafasoni bibungenze. Ivyo rero no mu bihugu bitembere biriho ariko ibitigiri tukaba twabonye ko birutana. Icyo twovuga ni uko ku isi hose nko mu mwaka w'2020 igihe cegeranyo cy'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijeje abagore abantu byatohoza byasanze abakenyezi amajana umunani bapfa muri uyu mwaka bapfuye bariko baribaruka. Icyo ni gitigiri gihambaye cyane rwose kandi giteza kuguma kija hasi. Muriko rero murabandanya kumviriza ikiganiro telefone ya Dr. Sendegeya ya sani gonyi gatoyi ya cyitse ariko niyoza ko mukanya iza kuboneka tukubwira ngo tubandanye cyane cyane yishure ibibazo byariko birabazwa no mu tubire w'ijwi y'Amerika John Longa ndabona ko umu wodufashanya ariko arabitunganya niyoza ko mukanya tuza kumubona kugira abandanye tubacafise iminota itaribike kugira ngo abandanye atanga impanuro n'inyigisho cyane cyane ku bafasoni bibungenze na cyane cyane ku bafasoni baba mu gihugu hagati yaho amavuriro eka n'abaganga batari benshi nko mu bisagara bikomakomeye no kuvuga rero ko mu kanya tuza kugaruka tukabona na Dr. Sendege.
Ijira hili yari kumata. Niti mwenye jira hili kumata. Hama nyamu kundiwe na kundiwe na kundiwe na muna hama nyamitu.
Ngoze, wendu wivu huku.
Yee, gorata. Urumunya usaji kazi kukwane wajenda wili ozora kenga sabo.
Ari kabila simu humuru kamani. Shofi,
wenda wana shakuru wachi rusangi. Uradu tukwa aneza kani nda kuize.
Mie kwetu ni bugo.
Nikata?
Ndiye bugo.
Ngoziki. Nukunga kwa mwiliwe semuri tukwe yabge. Yajiri yibesha kuhundi. Ya pa 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 pa. Kombo taksi yaji.
Taksi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taksi muyitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolencia Rola.
Kandabe nuziki kuliza de kandabe yeri kugutu mawanda no kwaye mukenye kanduru matse kira muyo harina unofasha giri chama kikuliza mufazoni kombo nungasoli yeri Beka kulira kumyo mutima siwe kusa mundu uwachise kwichumu ora checheka kira simpi manga kumusenga kumusenga hakizi mana Hora checheka Kira simbi manga Kumusenga Kumusenga Akizi mana Kumbona wa mukumu seselewe Kumbona wa mauligi uchingitwa Haruoba Ya usindi yesu Ngeshu wanjavi Mpira muyo Kiricho kuchi umutima Kiri mboli mfano se mama Chewe mfume mba kishuri Eka kurira Kunye umutima Siwe kusa Uru Uwachise kuchumo Sabi wani kufasera checheka kila simi manga kumuse hakisi mana ora checheka kila simi manga kumusenga kumusenga hakisi mana Kandabe nuziki kuliza Kandabe yewi kigutu mawona Nguwaye Nukenye Kandunu wate Kandunu wate Rukirisu Hora Yeah, yeah. Kira simbi manga
Ndabona telefone zatu goye ariko turi kumwe na Dr. Philbert Sendegeya mu kanya gatoyi nashaka agiricha tubwiye cyane cyane ku bintu amaze kubona mu Burundi mbega Dr. Sendegeya impfu zihitana canke zigiramira abafasoni biyungenze ni nkizihe mu duciye ku mayange
ego murakoze cyane nasa cyane yo mukenzi bungenzi kuko ndagushika gushika mu gihe mukereza atakurikiranwe neza malaria ari ingwara usanga nta mundi hariho malaria hari umuntu ashobora gupfa bivanye n'uko afise umurindi w'amaraso mwinshi ujya yitwa hypertension cyane agashobora guhitanwa cyane usanga ari malaria na hypertension cyane ibyo zibiri izo ndwara zatuma umukenyezi atakurikiranwe neza ashobora kugira ingorane hari n'ibindi ashobora kugira ama infection n'ahandi ashobora gutuma umukenyezi nawe ashobora guhitanwa ariko rero iyo akurikiranwe neza ibyo nta kibazo biza bigatera kenshi izo ndwara zirapfuka zivugwa ku busa kandi nta mafaranga ashobora gutangwa
duhere kuri ingwara ya malaria turazi ko hariho uburyo bwinshi bwo kwirinda malaria cyane cyane ku bibungenze hari imisegetera bakoresha n'ibindi bintu ubundi buryo bwotuma n'abapfasoni bibungenze cyane cyane bitabwaho ku buryo malaria itabafata impanuro mutanga nk'izi
impanuro baba bakora cyangwa iminsi yose ubu hariho no kwita ibinini abakenyezi baronka iyo bagiye iyo bagiye no gupimisha imbanyi hari ikinini aronka bitwa fansidar yagifashe kiratuma yikingira malaria agakingira n'ikibondo asanzwe yibungenze ibindi navutikesha inzamanza ariko ziratangwa yuko akeza kurara mu musegetera akeza gukura ibyatsi ahasanzwe abaye ibitengeri by'amazi iyo bibaye ngombwa na leta yamushyiramwo bakagira bagapoma mu mazu bakagira bakama bariko bararaba yuko baraba urugero malaria igeze ko bivanye nk'aho karere asanzwe abayemwo iyo byose n'impano baguma baronka iminsi yose cyane cyane bamiriza umukenyezi bungenze kurara mu segitera urinda umubu ku buryo ntashobora kumufata
ku byerekeye ingwara mu muvuduko w'amaraso mwavuze naho iyo ngwara kenshi na kenshi ifasha umuntu imufata caduka hariho uburyo gushika ubu mu gihugu cyose butuma nk'ufashwe no muri iyo ndwara acanyarukanwa kwa muganga mu bindi bihugu bitembere harakoreshwa n'indege za helicopter siniko navuga ko mu Burundi hakwiye kuba hari indege nkiza ariko ubu hari uburyo cyane cyane mu bice bya ruguru byo kunyarukana mu fasoni y'ubungenze kwa muganga mu gihe ibyo byabimushikiye
uburyo bwa mbere ntiryahimiriza wa mukenyezi iyo agenda akurikiranwa neza ni ukuvuga yashyitse kwa muganga bamufatira ibipimo byose akamufatira taso iyo asanzwe n'uwo mukenyezi basanze wa murindi w'amaraso y'ugumuduguduga icyo gihe ntasubira muri rya vuro ritoya bamusaba ko aza gukurikiranwa kwa muganga ku bitaro bikuru iyo bishyitse rero uwo murindi w'amaraso kwa mwisha asanzwe yibugenze ari nko muhira kenshi amavuriro ari impande kenshi usanga ari yegereye impande yaho benshi usanzwe baba iyo bishyitse ino hantu za rusihabaniha rusihabaniha rero bayihamagaye ishinyarukira kumutora ikabandanya ku bitaro bikuru niho kenshi bashobora kumufasha neza kuko bitaro bito ku mavuriro matoya ntabyo ashobora kumufasha ariko igihe cyose yirukira ku bitaro bikuru ko bibaye ngombwa bashobora no kumufasha bagakuraho uyu mwana mu gihe abona yari ageze n'igihe ushu usanga atageze y'ugihe umurindi w'amaraso wabaye muniniya ipetaso yabaye niniya ageze no kwita ku rugero rurengeje bashobora gukora umwana kugira bashobore gufasha amagara y'umubyeyi ntashobore gusinzikara cyane ni ibintu rero ubu bigishwa cyane cyane abakenyezi ati ubonye ikimenyetso iki n'iki n'iki na cyane cyane umukenyezi asanzwe iyo yibungenze kenshi hari ibimenyetso abwira bijyanye n'umuvuduko w'amaraso ukavuga ko amenetse umutwe cyangwa atanguye kumva ibizunguzungu cyangwa atanguye kubona ibiyezeri ibyo bimenyetso bitanguye biraboneka rero barasaba ko umukenyezi yirukira kwa muganga yirukira kwa mugira washe kumufasha ningoga kwibukirayo yo byanse use habanirani ziriho mu bitaro byose biriho ziriho zirasho guca zifata umukezi kufasha umukezi akanyuka kwa mugaheza bakamufasha
twavuze ko yo mufaso ni yibungeze afite amagara meza yitaweho neza nikibondo yibaruka kiza gifite amagara meza zimwe mu ntamba myinshi ngorane zishikira umwana mu gihe umuvyeyi atitaweho neza kuvyerekeye amagara yiwe ni nkibi
eko ingorane ni nyinshi ubwa mbere n'umwana asho atitaweho neza icambere ashobora ku icambere yatitayo ashobora kuvuka n'akaroro yapfuye cyane ni yavutse yavutse ngatitaweho neza ashobora kuvukana ubumuga cyangwa kuvukana nuzi yavukana izindi ngwara kubafise nk'amafesho ugasanga ni yavutse ugasanga n'umwana ashobora kugira igikuriro cyiza ibyo byose biratuma umwana yatakurikirana ukabona yuko nibajije umuvyeyi ati mbe byagenze gutaka kwatisi nigeze nja kwa muganga cyangwa ugaca usanga impano bamana ziyakurikije kenshi noneho n'umuvyeyi yatangura ari yahagize ati nibyo byose nabikoze mugatakurikirana impano baramuhaye twohimiza ko umuvyeyi iyo yibunge nzanyeshwa kwa muganga kugira ronke ikibondo kifise amagara meza kizogira igikuriro ciza kikakurira uburundi bamukeneye umwana uko iyo umwana avutse n'uw'igihugu suwe umuntu w'igihugu kiba kimuze ko byinshi
muri rusange umufaso nibungenze yotegereza kuja kwa muganga kangahe mu kingo cy'amezi icyenda yibungenze
musanzu umukenyezi ibungenze yogira agashoboka mvuga agashoboka kubera iki kuko abavyeyi bose bafise amagara kumwe ubuzima bwabo ntumeze kumwe mugabo ubwa mbere twabagira inshuro zine ubu tuvuga ati ashike no kuri 18 niho umuntu akurikirana wa muvyeyi neza na cya kibondo yibungenze kuko niho atanagasobwa kazoza kazoba hagati y'umuvyeyi ibungenze n'umuganga asanzwe amukurikirana kuko nk'ubu nk'akaruro ya ndwara y'umuvuduko w'amaraso irashobora gushika ageze mu gice cya gatatu cyo bita mu gifasa twa zero kimesi durakosesi atavyo yarasanzwe yaramenyereye yaramuntu afise amagara meza ari nacyo gituma tuvuga tuti agende kwa muganga inshuro nyinshi zishoboka gusa ahubwo ivyama bigorana abakenyezi iyo bavuze kuja kwa muganga inshuro nyinshi zishoboka benshi usanga bibutsa kugurisha ya mikrografi kurabisha abana ukungere bameze ariko cyacyese icyo tuba dushaka kugenda akabonana bakamupima bakaraba yose ugenda ikibondo kimeze bo no muri kofara kibona bwa twashaka yuko agenda ruha zamanuro bagenda bitegaraho ko byose bigenda neza ariko hari abarusanga baca ku ruhande ugasanga ati jewe ndabira umwana ndaba shaka igitsina cy'umwana ibyo rwose byiza kuko kukiraba nibyo ariko ikiba gihambaye nuko tuba dushaka mbega amagara y'umuvyeyi ameze gute mbega amagara y'icyo kibondo yibungenze ameze gute ibyo rero yaje kenshi nibyo tugenda twirinda na za ndwara zishobora kuza yibungenze twazikinga hakiri kare
mu impanuro muri rusange mutanga cyane cyane ku bafasoni hariho abaduteye akamo bavuga ko hariho abafasoni babandanya kunywa ibiyaruwa mutwe kunywa inzoga nukunywa itabi ivyo n'ibintu bishobora kugira ingaruka mbi ku magara yabo n'ay'abana impanuro mu butanga muri rusange ku bafasoni niyihe ku byerekeye ivyo bintu
cyo noha impanuro kwa kezi bungezi cya mbere ni uko umukenyezi akibona ko yibungenze yoja kwa muganga agiye kwa muganga bagaheza akaronka izo mpanuro kuko impano nyinshi ziva kwa muganga igira kabiri kunywa inzoga kunywa itabi kunywa ibiyayura mutwe umukenyezi yibungenze yogerageza kubihagarika icya gatatu ni uko umukenyezi yogerageza gufungura imigwi yose ifungurwa icya kane ni uko umukenyezi igihe cyose yibungenze abonye ikimenyetso kimwe kitameze neza mu kongera asanzwe bayeho icyambere nyarukira kwa muganga atandi hano yoje.
Dr. Hafilbert Sendegeya, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatuye kugira muganire ni radio Ijwi ry'Amerika. Telefone zashatse kugorana ariko ubuhinga twashoboye gutorera inyishu y'icyo kibazo. Turashimiye rero engineer hadufashije mu buhinga bw'ivyuma Cornelius, tukaba dushimiye kandi na Nadia Taha yegeranije ikiganiro. Turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu mu isanga cy'umunsi. Tukaba dushimiye cyane cyane n'abaduteye akamu bagashikiriza ibibazo n'ivyimubiro. Turabishubije mwese amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.